Mahoro neza. Murakomeye. Murafise cha gitabo gisa n'agahama. Raba neza zingurura muri ico gicapo hanyuma ndababwira ico kivuga. Iki gitabo mubona hamwe n'ibi bicapo bitegurwa n'ishira hamwe rifata amajwi mu ndimi z'ibihugu byose. Niwa bishima vyoba vyiza utwandikiye kugira ngo tubwire ingene iyi kasete hamwe n'iki gitabo vyagufashije. Ubu rero raba ku gicapo ca mbere muri iki gitabo gisa n'agahama. Kera cane harabayeho igihe atabiti vyariho, nta misozi, nta n'ibikoko, nta n'izuba ryariho canke ukwezi, eka nta n'inyenyeri. Ariko Imana yoyo niho yari iri.
Imana iri ngaha kandi izokwamaho ibihe byose.
Ibintu byose Imana ikora ibikora neza cyane, nta na rimwe ishobora gukora ikosa. Ibintu byose Imana ivuga byamara iby'ukuri, nta n'umunsi n'umwe ushobora kuduhenda.
Imana yaremye izuba, ukwezi n'inyenyeri, eka n'ijuru naryo.
Yaremye ibintu byose tubona ngaha ku isi, imisozi, imyonga, ibimera, eka mbere n'ibyo kurya byose twama turya. Imana yaremye n'amafi yose, eka n'ibiguruka byose. Imana imaze kurema ibyo bintu byose, yaciye ibona yuko ari byiza rwose. Imana kandi yarongeye irarema n'abamarayika. Abo bamarayika bari beza cyane kandi bose bama bumvira Imana. Muri abo bamarayika rero hariho umwe yari umukuru wabo, yari umurongozi. Izina ryiwe yitwa Lusiferi. Ariko Lusiferi yari ishimye gose, aca atangura kwiduza kugira ngo arabe yuko yosumba Imana. Yarahenze abamarayika batari bake, abo bose baca bafatanya nawe kugarariza. None wiyumvira yuko byagenze gute? Imana yaciye yirukana Lusiferi, imukororana n'abagararije bose ibarungika ku isi. Ubu rero uwo Lusiferi muri iki gihe yitwa Satani, abo bamarayika nabo bakitwa abadayimoni canke impwemumbi, arimbo bita abaganza canke amashinga. Satani ntashobora kunezerwa namba igihe abonye yuko twebwe abantu dukunda Imana, kandi icyo yipfuza nuko twogararize Imana tukayivako. Ubu naho zingurura ku gicapu cya kabiri. Igihe Imana yarema ibintu byose yabonye yuko ari byiza, maze Imana iravuga iti, ubu rero tugiye kurema abantu bazosa natwe bagira ishusho nk'iyiwacu. Maze Imana ifata umukungugu wo hasi ibumbabumbamo umuntu. Maze Imana ihumekera mu mazuru impwemu y'ubugingo muri uwo muntu yabumvye, maze umuntu aca bufise ubugingo. Maze Imana itunganya neza itongo ryiza ari wo murima bita Edeni. Maze Imana ifata uwo muntu yabumvye imushira muri iryo tongo kugira ngo abane n'ibikoko, yongere aribungabunge, arizigame. Imana iciyita uwo muntu Adamu. Adamu aca aha amazina ibikoko byose byari muri uwo murima, yongera yita amazina n'ibiterwa, maze Imana imuha ububasha bwo kugira ngo aganze ibyo bintu byose byo mu isi. Maze Imana iravuga iti, si byiza yuko umuntu yibana wenyine. Maze Imana igerageza kurondera umufasha wa Adamu muri ibyo bikoko byose, ariko ntiyigeze imuronka muri iryo tongo. Maze Imana isinziriza Adamu ubutikoma. Maze Imana ica ifata igufa ryo mu rubavu rwa Adamu iribumbabumbamwo umugore.
Maze Imana izanira Adamu uwo mugore yari mwiza w'igitangaza. Maze Adamu yita uwo mugore Eva, kuko ari we nyina w'abafise ubugingo bose.
Adamu na Eva bagitse amahoro menshi n'umunezero mwinshi muri iryo tongo. Igihe Imana yarema Adamu na Eva bari batandukanye n'ibindi bintu byose byari muri iryo tongo. Imana rero yari yaravuze iti turemo umuntu mu ishusho ryacu ase natwe. Ibyo vyerekana rero yuko Imana yagombye yuko igiriranira ubumwe nabo bantu. Haraho wobe uri kuri yumvira uti mbega twebwe twoshobora kugiriranira ubumwe gute n'Imana. Ko mbona Imana yoyo iri kure cyane hariya hejuru, natwe turi abantu bato bato bari hasi gusa. Mugenzi wanje ndagusavye ubandanye kumviriza, nanje ndakwiganira neza ingene ushobora kugiriranira ubumwe n'Imana. Ubu rero zingurura urabe ku gicapu kigira gatatu. Adamu na Eva bari basigaye binezererewe gose muri rya tongo ryo muri Edeni. Imana yababwiye yuko bashobora kurya ku giti cyose bagomba muri iryo tongo. Mugabo yarababujije ku kindi giti kimwe cyari hagati na hagati muri iryo tongo. Icyo giti yababujije rero cyari ikimenyesha abantu gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana irababwira iti ntimukwiye kugerageza kurya kuri icyo giti na buhoro buhoro, kuko umunsi mwakiriye ko muzopfa nta kabuza. Kandi na Satani yari muri iryo tongo nyene ariyumvira ataha, ubu rero ndaronsa akaryo ko guhendura rya mugore. Satani rero yaje kuri Eva ari mu ishusho y'inzoka isa neza. Muri iki gihe iyo turavye inzoka hamwe hamwe ziradushisha kandi tukazitinya tugahunga, ariko igihe Imana yazirema zari nziza cyane. Satani rero abwira Eva aterega ni warya kuri kirya giti ntugire ngo uzopfa, ahubwo uzoca ugira ubwenge bwinshi umere nk'Imana nyene. Maze Eva arumviriza ivyo Satani ariko aravuga, yongera araba kuri cya giti, oh, abona kirateye igomwe n'iciza kuri ibwa. Maze yamura kuri cya giti hanyuma arakirya. Hanyuma rero acashira ko n'umugabo wiwe Adamu nawe ararya. Muri uwo mwanya nyene amaso yabo acarihweza neza, batangura kumenya yuko bahagararije Imana. Maze Imana iraza kubaraba, bayumvise baca baranyegera barinyegeza, ariko irababaza iti muri hehe? Igihuzi yuko hariho ikintu kimwe wakoze nabi, haraho ugerageza kwinyegeza, hari naho ushobora kuba wagiriye nabi mugenzi wawe canke mbere n'abavyeyi bawe, hanyuma ugacugerageza kubigirwa kure. Ubigenza gutyo kuko utagomba yuko babona canke ngo bamenye ico wakoze. Kandi uko nyene niko duhora tubigira n'Imana nyene, kuko iyo twakoze nabi tugacumura duca tugerageza kwinyegeza. Ubwo wiyumviriye twoshobora gose kwinyegeza Imana? Ubu naho tuzingurure ku gicapo kigira kane. Igihe Adamu na Eva bacumura ntibari bakiri intungane imbere y'Imana, ahubwo imitima yabo yarapfuye. Ivyo rero bisobanurwa yuko batandukanye n'Imana. Imana ntiyari ikiganza ubugingo bwabo, bari basigaye bakora ibintu bibi nko kwicana, kwiba, gutukana, n'inzigo n'ibindi byinshi. Bari basigaye bagenzwa na kameremere k'icaha aho kurongorwa n'Imana. Kubwo kutumvira kwabo Imana yabahaye ibihano. Adamu rero yarakwiye gukora cyane agacumukura akabira nakuye kugira ngo aronke ivyo kurya. Eva nawe yarakwiye kugira umubabaro mwinshi mu gihe cyo kuvyara abana. Nibikoko navyo nyene vyahora bifitaniye ubucuti n'abantu vyaciye bimwenya bibi binyeshamba, nta mahoro yarakiriho hagati y'ibikoko n'abantu. Iyindi nkurikizi yuko kutumvira Imana nuko uruvyaro rwose rwa Adamu abandurutse kuri we bose bavukanye akameremere k'icaha. Muri iki gicapu turashobora kubona neza ingene Adamu yari ko ararima abirakuya kugira ngo ashobore kuronka utwarya. inzoka nayo yahawe igihano yuko izokwa migenda ikururinda hasi. Ubu naho zingurura ku gicapo kigira gatanu. Haciye imyaka myinshi cyane, abana bandurutse kuri Adamu na Eva bari bamaze kugwira. Bose rero bavukanye akameremere k'icaha, kandi na twebwe nyene nico kimwe nk'uko turaba kwa Adamu, tuvukana ako kameremere k'icaha. Ibyo rero bisigura yuko dukurikiza ingeso zacu n'ibyiyumviro byacu mu gukora ibibi. Urubyaro rwa Adamu na Eva abakomotse kuri we bose babaye abantu b'inkozi z'ibibi, kandi ibyo byateye akabonga Imana iricuza mu mutima. Umunsi umwe Imana iravuga iti, ndabona yuko aba bantu bamugoreye gukora ibibi, nzobarandura ndabahonye nkureho n'isi yose ndayitikize. Ariko hariho umuntu umwe yubaha Imana w'umugororotsi, izina ryiwe yitwa Noa. Imana ibarira Noa iti, ngiye kuzorandura isi yose ndayikureho, kuko abantu bari muri yo buzuye ubwicanyi gusa. Niwikorere ubwato uzohungiremwo, kuko ngiye kuzorandura isi nkayikuraho. Ariko nzoshiraho isezerano hagati yawe nanje, uzokwinjira mu bwato wewe n'abahungu bawe n'abakazana bawe n'umuryango wawe wose. Nzokuzanira ibiremwa byose, cyane cyane ibikoko bibiri bibiri, ikigabo n'ikigore, ubyinjize muri ubwo bwato kugira ngo bishobore gukirana nawe. Noa n'abahungu biwe barakoze cyane, bararuha kumara imyaka isheka ku 120, bariko barubaka ubwo bwato. Muri ce kiye cyose, Noa yaguma aburira abantu akababarira ati, nimutumvira Imana ngo mwihane, Imana izobarungikira umwuzure kandi uzobarandura mwese. Ariko abantu baguma bitwengera, bakamutwengera mu ijigo, kandi bakabandanya bakora ibibi. Noa ahejeje kubaka ubwo bwato, Imana yacimuzanira ibikoko byose, ikigabo n'ikigore, kugira ngo abyinjize mu bwato. Igihe bose rero bari bamaze kwinjira mu bwato, Imana yaciye yugara urugi. Ubu naho zingurura ku gicapu cya gatandatu. Igihe rero Noa n'umugore wiwe n'abana biwe n'abakazana biwe hamwe n'ibikoko byose byari bimaze kwinjira mu bwato, Imana yaciye igomorora ingomero zo mu ijuru. Abantu bari basigaye hanze baca batangura kwiganya. Muri icyo gihe ikivura cyinshi cyagumye kigwa ijoro n'umurango kumara iminsi 40 kidahagaraho. Abantu barace batangura gukomanga ku rugi babwira Noa bati, Noa twugururire, 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 Noa twugururire, twugururire, Noa turagusabye twugururire. Ariko ntibashobora kwinjira na gatoya, kuko Imana yari yamaze kugarura urugi. Imvura ibandanya kugwa, iragwa ari nyinshi cyane, kugeza aho n'amazi yarengeye ibiti byose n'imisozi yose irarengegwa. Maze abantu bose n'ibikoko byose byari hanze byose birahona birapfa. Muri iki gihe hari abantu bangana iki muri twebwe bameze nk'abantu bo mu gihe cya Noa? Hari igihe twibaza tuti, twaba dukwiye kumara akanya gatoya twinezereza tutariyumvira ibintu byerekeye by'Imana, canke naho tukavuga tuti, mbe none bizogenda bite tumaze gupfa. Kumbura urashobora kwiyumvira uti, cewe ndacari muto sino kwiyumvira iby'Imana. Abandi nabo bakavuga bati, Imana niyabahiriwe nibo bakwiye kwiyumvira. Abandi nabo kumbure bakiyumvira bati, cewe ntaco nkenye, canke ati ndi umworo ntaco nkeneye kuvyerekeye iby'Imana. Mbega mugenzi wanje, nawe haraho woba wiyumvira gutyo muri iyi minsi? Abantu bo mu gihe cya Noa baguma biyumvira ibyiwabo gusa, bikaba ari byo bakora, ntibagomba kumva impanuro Noa ariko arabaha. Mugenzi wanje, ndizigira yuko nawe utagerageza kwirengagiza imburi Imana iri kuraguha nkuko abo mu gihe cya Noa birengagije imburi bahawe na Noa. Ubu naho zingurura ku gicapu cindwi. Noa n'umuryango wiwe hamwe n'ibindi bikoko byakize bagumye mu bwato kumara umwaka wose. Mu nyuma rero amazi yateye agabanuka kugeza kamye ku isi, hanyuma barahava barasokoroka bava mu bwato. Noa yaranezerwe rwose arashimira Imana kubona yuko yabarokoye, hanyuma yubaka igicaniro atanga n'ibimazi by'ishimwe kugira ngo akengurukire Imana yuko yabazigamye ikabakiza. Muri iki gicapu turabona neza ingene yariko arashima Imana atanga ivyo bimazi. Imana ibarira Noa iti, ndagomba kugusezeranira kuva uyu munsi yuko ntazokongera guhonesha isi amazi nkuko nabigenjeje muri iki gihe. Igihe cyose uzobona umunyu w'amazi kwijuru, uzoce wibuka yuko ari rya sezerano ryanje nashira hagati yawe nanje yuko ntazokongera guhonya isi n'amazi. Imana yabwiye Noa n'umuryango wiwe yuko bakwiye kubyara abana benshi bakuzuza isi. Imana yagomba rero yuko bava muri ubwo bwato bagatangura kugendagenda mu isi bakayikwira hose bakayuzura. Igihe tugerageje kwiyumvira kuri aya majambo, bica bitwibutsa yuko amasezerano y'Imana yose arayukuri. Eka mbere no muri iki gihe, igihe cyose tubonye umunyu w'amazi utambitse ku ijuru, duca twibuka yuko y'amasezerano y'Imana arayukuri. Ubu naho turaba igicapu cy'umunani. Umwuzure umaze gushira, abakomotse kuri Noa bari batanguye kugwira. Benshi bo muri ugo runganwe ntibari abantu bakunda Imana ngo bayumvire nk'uko Noa yari yarabigenjeje. Bose bari basanzwe bavuga ururimi rumwe, baca biyemeza kubaka igisagara cyiza n'umunara muremure cyane uzoshika ku ijuru. Bagombye kwigirira izina rikomeye rurangiranwa. Maze Imana imanukanwa no kuraba icyo gisagara abana b'abantu bubatse hamwe n'uwo munara muremure. Maze Imana iravuga, itaba abantu rero ko basanzwe bavuga ururimi rumwe bakaba bamaze kwiyubakira n'umunara muremure ungana gutyo.
None rero mu byo bogabira gukora byose nta na kimwe co bananira.
Reka tuyoberanye indimi zabo kugira ngo ntibashobore kumvikana ngo babandanye iyo migambi yabo. Imana rero icituma abantu bavuga indimi zitandukanye. Ibyo rero byatumye abantu badashobora kumvikana namba mu gihe bariko baravuga, hanyuma rero ntibarangura ikintu na kimwe. Eheraba nawe mu gicapu ingene basa n'abantu bazazaniwe badashobora kumvikana. Ibyo rero byatumye abantu baca bigabanganya, bamwe bose baje kwabo bakurikije ururimi bavuga, bica bituma basanzara batangura gukwira isi yose. Aho hantu rero hitwa Babeli, bisobanurwa ngo guhundagara, kubera yuko ari Imana yayoberanirije ururimi rw'abantu bose. Abantu b'i Babeli barishima rwose, byanatumye bubaka uwo munara muremure, baca biyumvira ko boshobora gushika mu ijuru bakoresheje inkomezi zabo Imana itabafashije. N'uyu munsi haracariho abantu bamwe biyumvira yuko boshobora kwishikana mu ijuru ku nkomezi zabo, bakibaza yuko badakeneye Imana kugira ngo bibafashe. Abantu bamwe biyumvira yuko nibamera neza bakaba abantu bashimwa bagakora ibikorwa byiza cyane cyane bagafasha abakene, ko ari byo bishobora kubashikana mu ijuru. Ariko mugenzi wanje, nagomba kukumenyesha yuko atayindi nzira iriho na ntoya igushikana mu ijuru atari uguca muri Yesu Kristo gusa. Ubu naho turabe ku gicapu cy'icenda. Kera cyane habaye umuntu yitwa Yobu. yari umuntu mwiza w'umugororotsi akunda Imana kandi Imana yaramunezererwa cyane. Yobu yari umuntu w'umutunzi, yari afise abahungu ndwi n'abakobwa batatu, yari afise n'ibitungano byinshi, inka n'ingamiya n'abandi bakozi batari bake. Yobu rero yari umuntu rurangiranwa muri ico gihugu yabamwo, kandi abantu bose baramwubaha bakamuha icubahiro. Abanyarugo ba Yobu bari bahimbawe rwose, kuko ikintu cyose bipfuza barakironka. Yobu yama yafashe umwanya wo gusengera abana biwe nabo mu rugo rwiwe bose, mbere agashikana n'amashikanwa kubimazi byo gukengurukira Imana. Muri iki gicapo murashobora kubona ingene yari ko aratanga ivyo bimazi. Umunsi umwe hari inama mwijuru, kandi na Satani nawe yari yagiye gushengera. Imana ibaza Satani iti, mbega wamye urakora iki? Satani nawe arishura ati, namye nza ndagenda mwisi. Imana iramubaza iti, mbega wihweje umusavyi wanje Yobu? Nta numwe mwisi yose nzima ariho ankunda kandi anyizigira nkawe. Satani yishura Imana ati, mbega Yobu yari kubigira, iyo utaba waramuhezagiye hamwe nabo mu rugo rwiwe ukamuha ibintu byinshi bitayega. Uwo mwaka ibintu byose atunze woraba yuko atakurogota ko imbona nkubone. Maze Imana ibwira Satani itegome, urashobora kumutwara ibintu byose ushaka, mugabo wirinde ntukore ku buzima bwiwe.
Nta kintu na kimwe Yobu yigeze amenya kuri iryo koraniro.
Mwene data, nagomba kuguhishurira yuko Yobu atakunze Imana ngo nuko yari yararonse ubutunzi bwinshi. Yobu yarakunda Imana kandi akayumvira bivuye ku mutima, atari uko atari kubivuga ku munwa gusa. Benshi muri twebwe turiyita abakristo bukuyi, cyane cyane kuko tubona yuko twama tugenda gusenga ku munsi w'Imana, tukama tubona yuko dufasha abakene, kandi tukiyemeza yuko twabatijwe, dukora n'ibindi byinshi. Ariko iyo ibintu bihindutse tukagira ingorane mu buzima, duca dutangura guhindukiza umugongo tugatera ibitugu Imana, mbere tugatangura kwiyumvira yuko ariyo yatuzaniye ibyago. Ariko kandi iyo ingorane zihavuye ibintu bikagenda neza, tugaca tugaruka tukaririmba tugashima Imana. Mbega uko siko biri, ariko kandi ntibyari bikwiye kumera gutyo. Abantu bakora batyo rero babara abantu bazira ugwiganwe, bigana abakristo nyakuri, nabo bakiyumvira yuko ari abakristo.
Bigenda gute kuri wewe ga mugenzi wanje?
Ubu naho turabe ku gicapu cy'icumi. Umunsi umwe haje intumwa izirirukanga kuri Yobu ivuga iti, oh yo databuja, haje abantu bafata indogoba zose n'ibitungano byose barabisahura barabyiba. Ahubona ni jewe jenyine nsigaye narokotse naje kubivuga. Hanyuma haca haza intumwa ivuga iti, uri uyu mwanya nyine haje umuriro uvuye mu ijuru uratibuka uraturira intama zose wari ufise n'ibindi bitungano byari bisigaye. Abungere bose bapfuye bahwereye, ni jewe nari nsigaye jenyine wo kuza kukubikira. Uwo nawe akiri ko aravuga ataraheza, haca haza iyindi ntumwa iravuga iti, haje ibisuma byiba ingamiya zose, byongera bifata abungere bose birabica, ni jewe jenyine narokotse wo kuza kubikubwira. Urumva rero ngaho ibintu byari bimaze kumera nabi cyane. Ariko kandi bakiri ko baravuga, haci haza iyindi ntumwa muri ako kanya nyine ati, databuja, twagize ibyago kuko babahungu bawe bose hamwe n'abakobwa bawe bose bari mu munsi mukuru kwa mukuru wabo, hanyuma umuyaga uraza w'inkomezi nyinshi usituri iyo nzu, iyo nzu ikibagwa ko bose barapfa. Ni jewe jenyine narokotse kugira ngo nze kubikubarira. Wiyumvira yuko Yobu yumvise yuko amerewe ate muri ico gihe. Nk'ibyo iyo biza kuba kuri wewe, wumva wari kumeregwa gute? Yobu yari yabuze abana biwe bose hamwe n'amatungo yiwe yose. Ucubona ingene yaramerewe nabi uravye neza muri iki gicapo. Ariko Yobu aravuga ati navuye mu nda ya mama namba y'ubusa nzorinda nsubira mu nda y'isi atacunjanye acashima Imana. Izina ry'Uhoraho nirishimagizwe. Naho habaye izo ngorane zose zingana gutyo, Yobu ntiyigeze yidodombera Imana canke ngo ayituke. Zingurura ku gicapu ca 11. Satani yari yagerageje uko ashoboye kose guteza ibyago Yobu, amutwara ibintu byiwe n'abana biwe, ariko Yobu nta na rimwe yigeze ahemukira Imana canke ngo ayicumureko. Ikindi gihe kandi abana b'Imana bari gushengera mu ijuru, hanyuma Satani yongera ajana nabo. Habaye ikindi kiganiro, Satani abwira Imana yuko Yobu yoshobora kugarariza Imana igihe yomuteza ibyago ku bugingo bwiwe. Nuko Imana yemerera Satani ubwo buryo, Satani ateza Yobu ibihute bimushwara umubiri wose. Umugore wa Yobu byaramubabaje cyane, abura uko agira kugeza habwira Yobu yuko yopfuma tuka Imana agapfa akavaho. Maze Yobu abwira umugore wiwe ati wewe uvuze nk'umwe mu bagore bibipfapfa, icyo Imana iduhaye icyo ari cyo cyose dutegerezwa kucakira gutyo nyene. Mbega two kwidodomba dute asanga Imana yemeye yuko tujya mu ngorane. Nuko Yobu muri ibyo bihe byose yagumye yizigiye Imana ntiyigeze ayihemukira. Haje abagenzi ba Yobu batatu baza kumugarukira ko no kumuremesha, batangura kumubwira yuko ivyo vyago vyose vyamushikiye kuko Yobu yaracumuye ku Mana.
Bamubwira ngo niyaturivye havyiwe maze ibintu vyose bizoca bigenda neza.
Ariko Yobu yaciye akomeza gusenga Imana ayereka yuko ivyo vyago vyose vyamushikiye mugabo wewe kwataho yigeze akora icaha. Mwene data, mbega igihe uguye mu marushwa no mu makuba menshi, hari aho wiyumvira ugahava uvuga nk'uko babagenzi ba Yobu bavuze. Rimwe rimwe hari aho Imana yemera yuko duca mu makuba tukagira ingorane, kuko kumbure tubayeho mu buryo butayihimbara. Ahandi naho Imana iremera yuko dushikirwa n'ivyago n'ingorane kugira ngo igeze ukwizera kwacu kandi yongere gukomeze. Yobu ntiyari yaracumuye ku Mana. Imana yemeye yuko Yobu agira izo ngorane kugira ngo ihinyuze Satani. Mbega urazi none icyo Imana yagombye kwereka Satani icyo ari cyo? Yobu ntiyakunda Imana kubera yuko Imana yari yaramuhaye ubutunzi bwinshi n'amagara meza, ahubwo yubaha Imana kuko urukundo yari afitiye Imana rwari ugukuri kandi rwava ku mutima.